ni Fatou Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeza kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turongera duterera amaso mu Burundi turebe ibibazo bitandukanye bya politiki n'imibereho y'abantu. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu bijyanye by'Amerika i Nairobi muri Kenya. Eloge, mikroni yawe.
Kuva mu ntango z'umwaka wa 2020 mu gisagara kujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi watanguye kuzura isigarira z'abantu bishwe kugeza ubu mu ntara zitandukanye aho maze guca umaze kubona isigarira birenga 15,000 z'Abarundi bagandaguwe gusa mu rwimo rw'1972. Ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Umukuru wo mu gisagara Pierre Kazanda yicariye asigura icyatumye we n'abandi bakomisari bihutira bakanaha agaciro abishwe muri uyu mwaka bagasara n'ababaye birengagije abishwe mu bindi biringo mashinga mateka gushikiriza no gusigura icyegeranyo cy'umwaka.
Ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igifungu cabwo cazitiye igihugu cose. Umucanga urarandagata, amaraso y'inzirakarengane araseseka. Nuko ivyabona baba bapfakazi, impfuvyi, ababuze, abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura. Benshi muri bo baramaze kwitaba Imana. Intambwe ishimishije imaze kuboneka. Umugwi sever uzokwegeranya ibyabaye n'ingene byagenze, hanyuma usome amategeko y'igihugu na mpuzamakungu utomore ingene ibyabaye mu 1922 byokwitwa bimwe abazi igifaransa bita qualification juridique des faits.
Naho mu gisagara avuga ko utaragera aho uhinze na ubwicanyi bwo mu 1972 wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya abona ko atawodeha kubwiteho nyabwoko nubwo yemeza ko atapfuye abahutu bonyene. Ibi yabishikirije mu biganiro n'amahuriro inama nkenguzamateka imaze iminsi itunganya no ku munsi wa gatanu w'indwi bikaba byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tugiye kubiraba tukabyiga neza dusanga amaroregwa yakorewe Barundi muri iriya myaka y'igihumbi kimwe n'1961 na 1961 gushika mu 1972 ari amaroregwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta. Iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize. Leta rero ibazwa ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1992 ni leta yari irongowe na perezida Mikhail Michombero. Ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'Abarundi. Hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kuba bavugira intwaro ya cami muzi ko Mikhail Michombero nabo bari bafatanije bari bakuye. Navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa na barya bari bateye muri ziriya ntara z'ubu Urumonge, Makamba, Bururi, mbere no ngaha muri Bujumbura, ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero na barya bari bateye. Ngabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta wo ni umuco wa kabiri, ariko hakaba umuco wa gatatu ngirango rizi no kwita kandanda. Habaye rero ihonya bwoko ryatwaye abahutu rikaba ari ihonya bwoko ryakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongoye igihugu.
Charles Nitije, umukuru w'umugambo y'Iprona ishami ritemewe n'ubutegetsi bwa Gitega, akaba ari no mu banyepolitike b'inararibonye mu Burundi, mugabo we yemeza ko mu gisever uryanisha Abarundi aho kubunga. Atanga bimwe mu byafatira ko mu kubagiriza ibyo.
Bwa mbere hoho itegeko riwugenga ntitwaryumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD ikiri rubanza abishaka yeze abo yishakiye. Ikinovuga nuko uravye ingena uri kurakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanye bw'agahomero bwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashishane cyane 1972 usanga berekana yuko mengo habuze ubwoko umwe bw'abahutu abahutu no bishwe gusa abatutsi bapfuye 1972 ntaco bavuga ko abishwe 1988 na 1993 reka n'ababanje bishwa kuva mu mwaka 2015 abo se mengo na izo nenda y'ingoma ugasanga rero uyo mugwi severe wihwabira cyane cyane kuzura isikarira by'amagufa y'abishwe 1972 kwerekana yuko ari abahutu gusa ukamenga abatutsi ntibapfuye ukabona cyane cyane udafise n'ubuhinga bukwiye bwerekana yuko abo ayo magufa uzura arayo 1972 canke 1993 urumva rero numugwi uhengamye numugwi uteranya uravye ibyo bavuga uravye mbere n'ivyibutso bubaka bubaka ivyibutso byerekeye abahutu gusa uravye kuri kaminuza uravye n'ibyubatswe hirya no hino mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu abapfuye bugendana abatutsi bapfuye muri kaminuza bose bari bagiwe kubaka ibyibutso gusa byerekeye abahutu urumva rero se umugwi uriko uranywanisha byongeye kugira ngo uyu mugwi ushore gukora unywanisha barundi nuko wotohoza wigenga ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nusanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD canke abimigambwe icuditse nka ndayicariye muranze amarugo yakoze byerekeye amatora y'umwaka 2010 baramushimiye rero ku byo yakoze iyo twari twumvikanye si byinshi cyane kuko uravye byari bitangijwe amasezerano y'Arusha twese tubyumvikana kuko nabivuze barakuyemwo ubutungane kandi bwari burimo butekanijwe mu masezerano y'Arusha byongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga abantu atabo begamiye abantu badatumi ku ijambo na CNDD-FDD nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itami ku ijambo iri kugenda mu kwa CNDD-FDD
Ishizwande tije rashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza munyamabanga wa Genocide Canada sanduye no muhinga yanonoso ibijanye na genocide ayivuga afatiye kuturorero twintara yakozemo amatohoza ibiziga z'abatutsi hamwe n'ibinogo batawemo vyitiranijwe n'iby'abahutu
si karozi gusa urashaka umuntu yoshira ko no muzindi ntara ariko ikarozi kubera ariko bitwa ngo batoye ngo ibizigabira ngo byinshi bavuga ngo nivyo ngo abantu ngo batwataweho ngo babahutu ngo bavuye mu Burundi bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi ico no kugishimikira ko kubera no kugira ngo bahahera kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sa methodologie claire kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe mu 1993 no mu myaka yakurikiye gutyo nkuko twari ko tubivuga zimanganye ibikorwa bibi by'akabikabishe cy'abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frodo byatwaye ico gihe nayo yashinze ya CNDD-FDD yahaye ako kazi ka severe abo ba severe bariko barakwiragiza ibinyoma bitungo bariko bandika kahise ku Burundi si yaho rero ikarozi gusa nico kimwe inkuru turonka bivirya nino ndabaha nk'akarorero ku commune Kirembo mu ntara ya Ngozi aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993 bazi ngo nivyo bwo kuteguriramwo abajya babaza imbaho ariko mu nyuma bagasanga nivyo batayemo batutsi bishwe mu 1993 hanyuma rero ubejo bundi igihe severe ije bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 1972 n'isho n'ikindi kimenyamenya igihe rero umugubu ukora gutyo uwo uvuga ngo uriko unywanisha abarundi ngo uri kuvuga ukuri urumva ko yaba ariko ashikiriza ikinyoma ahubwo urumva urabesha urateranya kuko habaye harava ico cyugufuvya ukuri cyo gufata abishwe bagiye bwo kugaho bw'abatutsi bagaca babinyegeza bakatora abishwe 1973 bakabita mu nabahutu 1972 hariho hampande ikindi gikorwa cyo kudindiza cyo gutuntuza abo batutsi bashyize ku icumu baba basigaye batagira uwo baririra kubera iyitwa ni leta iyitwa ko itunganiriza bose ahubwo iri kwikora ubushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri ku byabaye kubabo bishwe bagira ubwoko aha ntasubira nkabaha akarorero kajanye n'ingene mu ntara ya Giteka aho muri commune Nyarusange none murama bararonse ibyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangwe gushimwa severe
abo umurwi wa severe wagenye abo leta yagenye kandi urumba yabikoze ibibona ni ba bandi nyene bica abatutsi mu 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi bari bagena mu murwi ho kutohoza mama wanjye ngo uko kuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawe imene gihute ahubwo agaragaza uko ko bashoboye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntagire ikizomenyekana
twushobora kuri no mu zindi ntara zose mugiye mu ntara yo mu manuko nanjye nabona ko bahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ibyashikiye aho mu bwoko bw'abahutu
barafata ido ni ido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ibyo byose kugira ngo berekane ko amabi yakozwe yakorerwa abahutu ariko bageze ku batutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bagaca kubarengana ngo hero ngo abatutsi ngo bakenya ngo bishwe
ugaca usubira no mu rumonge ikano muzindi ntara zose ingiro ni imwe no kuvuga uburyo bakoresha mu kushikiriza mu kumenyekanisha ibyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ibyo bagomba kwita ngo nibimenyetso byinshi iyo ari ukwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo b'abahutu kugira bazimana inkunya bwo byakorewe abatutsi bakateba bakatanga ibimenyetso byinshi ariko bageze ku by'abatutsi bagaca ko barengana
nditije wasanganya abona ibikorwa bya bikwiye guhagarikwa
Sende de kigomba kwerekana akabi yakoze haba muri 1993 murazi yuko nyuma yaho bagandaguriye preza mikro ndadaye bace birara mu batutsi bagasasika n'abahutu batavuga rumwe na Sende de FDD abo barabagandaguye na kamizwa y'inda y'ingoma ntibavugwa umengo ntibapfuye amwe mbere atubwira yuko nibyo biziga bazura bace babisipa bipoperanye kuri bitwe ko arabapfuye 2002 andi twiragiye abagandaguwe no bakiriko mwaka kuva mwaka 2015 Petero Nkurunziza yagikingo cha gatatu ibi rero byerekana neza neza yuko severe dashobora kunywanisha abarundi ahubwo irikira bateranya byongeye ibihe turimwo ntibikundira uwo mugwi gukora kuko ubwicanyi kunyuruza abantu iterabwoba amacakuri yigishwa ibyo byose bituma abantu umutima utarema bashobora kuvuga ibyabaye ku mugaragaro batinya kugandagurwa nico gituma tuvuga tuti byose nikuzo bisubiramo kuko uyu mugwi nta neza nta kumwanisha abarundi uri kurarondera kuko utamika ijambo na CNDD-FDD wakora ibyo CNDD iwutegetse
icyo cyifuzo na Nkurunziza twasabye Jenoside Canada agishigikiye
ikintu cyokorwa ubwa mbere si ukugisaba iyo leta kuko urumva ntihorirwa n'inzoka ngo itware ku isato dushobora kuba uriko urenganywa na severe ari iri kifuvye ukuri izimanganye ibintu byose byerekana nanjye bwo byakorewe abatutsi hanyuma ngo tumwire tuyisabe yuko ariyo ikosora igikenewe ni uko ibyo bikorwa byohagarara buno nyine bidahagaraye naho abumvye yega uhereye ku Barundi n'abanyamahanga boba bibaza ko hari ibikorwa byiza biri kubera ko bakamenyeshwa yuko bitagira akamaro bitagira agaciro kubera byakozwe mu ntumbero atari iyo kumenyekanisha ukuri
Uganda yicariye amutwe mu gusevera ko kumenya ukuri no kunywanisha Barundi asigura ko atakindi kintu na kimwe kibura gishinga atari kumenya ukuri no kugeza aho Barundi bose bokumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro
ukuri umugwi severa uri kurashira ahabona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Barundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze ukuri kuriko kurasohoka mu bino kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa sever nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji bose nk'uko ta bwoko bwica hica umuntu canke abantu ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Barundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
Maître Jean-Denis Bigirimana nawe wo mu ishyirahamwe Tourne la page Burundi asanga hari ibintu byinshi byirengagijwe hejuru y'uko mu rwi sever uzuri bisigarira by'abantu bishwe atabuhinga ukoresheje bwo kumenya ibiringo bikiwemwo
dufatiye ku nyifato y'uwurongoye biboneka yuko bariko bakorera inyungu z'umugambwe CNDD-FDD RCD cyane cyane mu kugerageza kurondera ingene bavuga ko 2022 hakozwe ihunyabwoko ry'abahutu bakibagiza ibindi byose byatumye haduka ikiza cy'2022 ni kuvuga byaba ibi inama nkenguzamateka idikikoresha wahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya byaba ibyo bikogwa n'uwo mugwi Seve biboneka ko byose ari nk'ibikoresho vya politiki umugambi usende FDD uri kurakoresha kinacho kibonekeza kinatangaje ni ibi bijanye n'uku zura ibisigarira by'abantu bagi baragandagurwa mu bihe bitandukanye kuko birahambaye yuko ibintu bijanye no kuzura ibisigarira by'abantu babahambwe mu binogo rusangi bikogwa koreshejwe ubuhinga budasanzwe kandi ubwo buhinga tukatuzi yuko mu Burundi atabwo dufise n'ivyumvikana ingene umukuru w'umugwi Sever Pierre Kavenda yicariye shankaho bakorana bashobora kurabisha ijisho bakaca bamenye yuko ibisigarira vy'abantu bari ko barazura kumbura ari 2022 93 vya 98 vya mu 2000 vyo mu 2005 65 kumbure no mu 1920 2030 ku ntwaro y'ababiriki bisigura yuko uno munsi hari kibazo gihambaye kijanye nabo bantu birwa barazura n'ibyo bisigaye birwa barazura bakabizura ta buhinga bukoreshejwe
padize de rya muremye umuhinga yake politike akaba nabanyene yarabaye mu komiseri ba TVR ko yibutsa ko abantu bakuye kwirinda kwama bagiringereranyo y'ibihugu yemeza ko ikibazo cy'u Burundi kiza anagaruka ku rubanza rw'uwahoze yarongoye Burundi mereke ko ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu by'umugwi TVR ubwizo gukorera ko
nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero Burundi si Rwanda, Burundi si Tanzania, Burundi si Republika Demokratike muri Kongo, Burundi si Burkina Faso, Burundi ni Burundi na kahise kabwo kandi utegerezwa gutahura Nyo sito katahura kumutuza kutahura kwa liko gaheza kakaduha inzira ningendo yomu mbibi na chula katanu yomu mbibi na mirongu mbibi ni vindi jembo na Burundi buriko wakura politike bukafashe Burundi bukafashe politike yola suverenete ibi huku bujisi bukafashe politike ya suverenete lero haraba de konsekansi icho gireri yuku kihaza kika vyemea mbonare ko Burundi bukara vyemeye nibiju wana mbukiza kiba babi kuye kucho vigishi jwe kubira kudeta ibi leta ajize vijumitahe yuku fata ganaguye nyarichwara peda ndadaye harabarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoka ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza namajwi kubari kubutegetse uti koki ugiye kuraba uvuze ngo arusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye kurufugora rero rwatumye abantu bafata inkoba bakaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu urupfu rw'umukuru w'igihugu bisanzwe goja muri bwa butungane buyiwanisha abantu n'ukuri bantunga tucumvikanire ko Meke Ndada yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya ababigize umukuru w'ibiro bihuko by'intwara miheto yarazwe cegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracyariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije wamaze uti kuki babigize uyu munsi ni vya barundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye gukora muri politike umuntu araba agashya ku munzani uyu munsi mfite ingufu zingana iki ejo se zingana iki nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basanga uyu munsi icyo gikorwa cyo gukorwa nkumvuri ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi avuga bati turavyizo dufise ubu twabikora bacha barabikora nuko politiki imeze si y'u Burundi gusa nuko bimeze
ariko umunyamategeko bigira imana abona ko muri kino kiringo atakura Abarundi ho mu kitandukanye bashobora kwitega ku mugwi Sever cyane cyane ku itegeko rihugenga ryahinyanye mu 2018 ryawatse akanovera rinavuta izindi nzego za buterinege harimo umuguri impano z'ajambo wabonye
bariko baragomba guhata kahise ku Burundi ngo bemeze amakungu bemeze abarundi ku nguvu yukindi na kabiri hakozwe ihunye bwo kujya abahutu bakaca bageza ngaho ko atakindi cyakozwe tukanibaza yuko uwo muguturavye umuvudu kuri ko kuri ibyo bintu by'indwi na kabiri nibaza nibamara kuvuga bati bakemeza bati iri runda kabiri hakozwe genocide ikorewe abahutu umengo iyo severa kazi kayo izobiga hejeje kanatsinda turazi uko abatwara Burundi no munsi abo muri CNDD-FDD abatari bake baciye muri za Frode bushanke bigeza ko barirwa mabanga shanke mu majambo make barafisi ibyo bashobora kubazwa mu byaha byagira ko Burundi cyane 93 n'imyaka yagira kurikirana no munsi byogora yuko bikira imanza bavuga kuri ku byo bakoze turazi uko batazigira bashobora kuvuga kuri ku byakozwe mu kibimba ibyakozwe buta byakozwe uteza n'ahandi hatari hake hashobora kuba hishwe abatutsi kuko no munsi kubera imvo za politike bagomba kuvuga yuko ibyaha byakozwe muri kahise umenwe n'ibyaha byakorewe abahutu ko gwinwe na kabiri ibyo bibikara ibintu biteye amakenga byari mu ibwizwa shingiro rya 2005 ryavuye rifutwa n'umugambi CNDD-FDD muri 2018 baravuga neza intumbero n'intambuko uwo mugwi wisunga ufata kandi uwo mugwi ukabategerezwa gukorana na sentare idasanzwe ku Burundi ariko iyo sentare turazi ko atabazo kwigira bashiraho ikindi umuntu atakwibagira kuvuga gihambaye nuko mu ibwirizo rya 2014 haratekanywa umugwi impanuzwa jambo mpuzamakungu urimo abahinga batandukanye bashobora gutanga intumbero bashobora gutanga ivyumviro bashobora gufasha umugwi mu kazi kawo muri 2018 umugwi bashye bawufuta kubera badakeneye yuko hari abandi bantu atarabo muri CNDD-FDD bashobora kugira icyo bavuze kuri kubera ko guno munsi ikindi nacyo umuntu atakwibagira ni umugwi uri kurakora mu bihe bidasanzwe kubera iki kuva 2015 Uburundi bwarinjiye mu kaga bwarinjiye mu ngwane za politike zaturutse ku kiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza ikiringo cyahonyora ibwirizwa shingiro kigahonyora n'amasezerano ya Arusha kuva icyo gihe twarabonye abantu bicwa twarabonye abantu batari bake bangazwa hari abantu batari bake bavundiye umunyororo uwo mugure rutohoza ukuri ufatiye mu bihe nk'ibi birumvikana yuko atakintu cyiza ushobora gushikako hakurondera ukuri hakurondera kunywanisha abarundi tubona gikoseze ikirakora ari guhuvya amatohoza yotuma tumenya ukuri kunigira mu menshi ukuri
ntibantunganya yakombewe ku butegetsi mu gihumbi kimwe 1996 inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatutsi 648 mu ikambi y'abatashyizwe izabo ahitwa Bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati asaba ko hobaho ukuri kuzuriza bose n'ata bundi bwicanyi nawe nyene na bumwe yagaruka ko atari ubwo mu gihumbi kimwe 1992
kwita ubwo bwicanyi amazina akwiye dushingiye ku kugene amabwirizwa y'igihugu cyacu cy'u Burundi abivuga eka n'amabwirizwa mpuzamakungu mwumvise ko navuze yuko jewe ndaje ibyo twagiye ibyo nagiye ndakurikirana mu byo nasomye mwumvise ko navuze cyane yuko ibyo ngiye kuvuga bishingiye ku byo nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi bukagirwa n'abaryari bateye mugabo kandi ukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihomyabwoko byagiriwe abahutu nibagiye kwabwiye ko hari n'amaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako rero kwita ibyo byose amazina bikwiye ushingiye kubabwirizwa y'u Burundi no kumabwirizwa mpuzamakungu
umukuru w'umugwimo wa Rena urwanya ihonyabwoko n'ibyumviro byaryo wagereranya ariko birakorwa n'agahomera buntu wa izoko rusikiza
mbere ubuho umugambi wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uri gukoresha imigwi washizeho nka za Severe na za CNTB n'abandi kugira wikundwe akaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese harageze ko tuguruka amaso n'ubwenge benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imigwi mibiri y'abahutu bishwe 72 mbega yemwe abantu ntibakigira isoni n'ubwenge mbega ko tuzi kwabo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye bamenya gute ko izo biziga ari iby'abahutu gusa bamenya gute ko izo biziga ari izo 72 gusa ko hatoba harimo n'abahambwe imbere cyangwa inyuma ya 72 mbega kw'ico gikogwa kiriko gikogwa n'abahutu gusa biboneka ko batwawe gusa n'inzigo no kwihora bakagenda batangaza ko bemeje ihonyabwoko Burundi bagomba gucura banza rumeze gute ni giki gushika ubu kibabuza guhamagara abahinga babone karuhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane ku mugaragaro neza abakoze ihonyabwoko n'abarikorewe ubwo bwoba bafise ko guhamagara abo bahinga ngo bemeze ingene abatutsi aribo babarakoze ihonyabwoko rya 72 uva guki
ibizi haha Kizimana twarishyize hamwe korokone y'Afrigwanya kimenyane n'akamwana wa mama byitwa guhuguza
turabona ko ibi atashimiro bifise kandi turashima ko no mu gisebere uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokrasi n'arata kazi na muntu cyo twa dutera kamo kwa barundi bose botaha tugatera kamo ko bandaye bakigwa neze batahutse tugatera kamo n'uwogira icyo akora kibi ahungabanije mugenzi we cyangwa uwundi ko yohanwa gutyo ntihagire uhungabanye uwundi yitwagije iki cyanki kiriya duterwa mu gwaruka n'icyo cyane kwandanya rubana mu mahoro mu mpande zose rusangira kabisa n'agahiye kuko basangiye gupfa no gukira basangiye igihugu aricyo Burundi
mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize Gaston ndimwe yari mukandida wa Iprona yaramutugira ubwo mu 1972 yamenyesheje kwishyikirizwa mu gusever ari binyoma
murazi yuko kenshi bavuga ngo umugambo w'isikani kwa nuwa batutsi twebwe tukabona itangazo rya sever bifite amahinyu ya politiki nico gito twavuze yuko mu gusever ibyo washikirije bifite intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira Iprona ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwice abana mbere arugwaruka mpana na majambere kwa basore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibishanki yagize ibindi nabo nyine nashaka kubibesha kandi sari kwinda kubibesha jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyine yarasoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi buri ko burakuba mu gihugu ikinacu abo babivuga gutyo basi barabadasigana baragiye kwiyahura bagira inama yo kwiyahura bo nyine icyo rero ni ikinyuma cyambaye ubusa twe tubibona gute uno munsi Iprona iriko yinjiza abarundi bose mu moko atandukanye ni kugira ngo ujya mudasigana w'umuntu ariko aza muri Iprona bamubwira ati reka kwinjirayo niyo bise so niyo bise so bakuru ntiyagira urundi mu rundi basubiraya kubyinjiza umutima museverije ngaha kugira ingere kuyindi cyane guhana abashanka abandi nicyo gituma mu migambi dufise amategeko agenga sever cyo kimwe na mugwi CNTB tuzuyasubiramo kuneza y'abarundi bose
reka nare umuntu ngenda ku mana yari atanzwe n'umugambo tabanya fraude mugira itoze mu kibanza cya president yari afise ico cifuzo cyo kunagura mu sever
umugwi ujeje gutohoza ukuri kuri kahise no kunwanisha abarundi tuzobunagura ku buryo ukuri kuja habona ukuri kukaje habona ku byabaye amatohoza z'amatohoza ashimikiye ku butungane kuko amatohoza asike ku ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha ateza kuba ashigikiye no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha arabahanu arabagirika igigongo bagirika igigongo inzira mugabo twayumvikanye twese ibikorwa by'umugwi sever bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njyane tuve mu njyane nakonaje wendi mwo twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu cyiteka igihugu gifite isura nziza tubanamwo twese mu budasa bwacu turabye amoko duturukamwo tutaravye intara duturukamwo tutaravye imigambo duturukamwo tutaravye igitsina dufise ariko turabye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'Arusha
ariko umushinga amateka Martin Izabanda asanga ibihe by'umwijima Burundi buri ko nyabuna burabisohokamwo
ibyo bihe biri sombwe tuba turabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akagwa tikatubishije ku mugaragaro ukuri tukumenye umwana w'umututsi ntazire abicanye b'abatutsi umwana w'umuhutu ntazire abicanye b'abahutu idadi y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bakiza kumenyekana
Burundi musamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyiramwe muzamakungu n'igemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Burundi hubugeze ubu abahutu n'abatutsi bacaharira ukuntu ubwicanyi bwahitanye ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 bwo kwitwa iho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwa iho nyabwoko amakuru kwizerwa ijwi rya Amerika rifite nuko mu kwezi kwa kane umwaka uza hibukwa imyaka 50 bizoba bishize habaye ubwicanyi bwo mu 1972 azokwemezwa ko ubwo bwicanyi yari ho nyabwoko byakorewe abahutu mu bisanzwe imbere y'uko ni yemeza ko ubwicanyi ari ho nyabwoko inama nshinga amateka y'ibihugu byega nibanza kubyemeza ifatiye ku byo bayahawe n'abahinga bafatikanije n'ubutungane
turagushimiye Eloge Wilika neza dushimiye kandi n'abatumire mwari kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndabashimiye mwese hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.